synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Radio mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Radio mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi. Synergie des médias.
Turabana mukije turahaye ikaze mwese mugira mukurikirane amakuru y'unani rw'amaradio. Aya makuru akaja gushimikira ku ngingo imwe rudende na ikaba ariyo kuraba uguserukirwa kumukenyezi mu nzego zifata ingingo inyuma y'amatora ya 2025. Ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya 13 rivuga ko ata murundi n'umwe azokumirwa mu vyerekeye imibano, ubutunzi canke intwaro y'igihugu kubera ibara ry'urukoba rwiwe, ururimi, idini, igitsina canke ubwoko bwiwe. Iryo bwirizwa nyene rirashinga ko abakenyezi baronka ibice 30% mu nama nshingamateka, ngenguzamateka, eka mbere no mu rwego rw'abacamanza. Inyuma y'amatora aherutse kuba muri uno mwaka wa 2025, ibyo biharuro vyoba vyarubahirijwe. Mbega abakenyezi baja muri ivyo bibanza bifatirwamo ingingo boba baharanira koko inyungu z'abakenyezi. izo ni bimwe mu byo tuja gucijya nino murano makuru nani rw'amaradio murano munani rw'amakuru y'amaradio
ano makuru yonane rw'amaradio arika gushikira biciye kuri radio Rema FM isanganiro Bonesha FM Radio Bunu Yingozi, Radio Bena Yomurutana, Radio Ijujumu Kenyezi Gitega, Radio Izere FM Yomurumonge, hamwe n'ibimenyesha makuru vyandika iwacu na Burundi Eko, mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Eraste Irankunda, abagiye kugushikiriza ano makuru y'urunani ni je Omer Ndwayo mfadikanije na
Jean-Claude Irakoze,
abayahagarariye ni Pascal Nahimana na Gilbert Ruyange, Mukanya ni Donido.
La synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi.
Turongeye kubaha ikaze ano makuru y'unani rw'amaradio tuyahere ku ijambo y'intangamarara dusomerwa na Alain Désiré Bukeneza.
Nkuko byabonetse muri rusansuma y'abantu uburaro burimye n'ubworozi yatunganijwe mu mwaka uheze wa 2024 abakenyezi mu Burundi barenga imiliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana ane abagabo nabo bakarenga imiliyoni zitanu n'ibihumbi amajana icyenda. Iyo rusansuma yagaragaje ko Abarundi muri rusangi barenga imiliyoni cumi na zibiri n'ibihumbi amajana atatu. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo mu mwaka wa 2018 mu ngingo yaryo y'ijana na 28 itegekanya ko mu bagize leta hategerezwa kubamwo n'imiburiburi ibice 30% by'abakenyezi. Nico kimwe n'ingingo y'ijana na 69 ku bijanye n'abagize inama nshingamateka. Ibyo bitigiri bikaba kandi bitegekanijwe mu ngingo y'ijana na 85 ku rwego rw'inama nkenguzamateka. Ibitigiri bya 30% bihaga abakenyezi byatanguranye n'ibwirizwa shingiro ry'umwaka wa 2005. Noneho Burundi bwaremeje ko amasezerano mpuzamakungu akinga ikumirwa ryose rikorerwa umukenyezi nayo agenga igihugu. Hari icigwa c'ishirahamwe gishinze kugenzura ibikorwa vya leta OAG cakozwe imbere y'amatora Burundi buheruka gutunganya uno mwaka, kikerekana ko umukenyezi mu Burundi yahawe agateka ko gutora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 61 igihumbi kimwe n'amajana icenda na 65 naho umukenyezi wa mbere yinjiye mu nama nshingamateka. Ico gihe mbere mu nama nkenguzamateka hari abantu 52 cumi bakaba barabakenyezi. Ikindi umuntu atokwiyobagiza nuko abazitanteri babiri b'abakenyezi babonetse mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 93 aho ni ku ijana na 17 b'ico gihe. Kuva ibwirizwa shingiro ry'ibihumbi 2005 rishinze ko abakenyezi bahabwa mu nzego n'imiburiburi ibice 30%, inyuma y'amatora abakenyezi barashikanye ibice 30% mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka aho birenga ngaho gato gushika ku 34%. Ico cigwa ca waje cerekana ko inyuma y'amatora ya 2020 ho mu nama nshingamateka na nkenguzamateka abakenyezi bashikanye ibice 41%. Gushika mu mwaka wa 2023 imbere y'amatora aheruka, ico cegeranyo ca waje cafatiye ku biharuro vy'ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse Afrabo geheza cerekana ko mu nama nkenguzamateka ibice 40% bari abakenyezi. Abakenyezi bari barongoye amakomine bari ku rugero rw'ibice 39%. Umuntu yisunze abategetsi bakuru bakuru mu bushikiranganji abakenyezi bashikana ibice 24%. Mu mpera z'uwo mwaka wa 2023 nyene abakenyezi bari baserukiwe mu nama nshikiranganji ku rugero rw'ibice 34%. None uno munsi ho zifashe gute inyuma y'amatora yatunganijwe uno mwaka?
Alain Désiré Bukeneza urakenuye duhere hariya mu imuyinga aho kuja mu nzego zifata ingingo nk'umukenyezi ngo aringira akamaro mu iterambere ry'igihugu. Ni Fauzi Yakabatesi abivuga, umukenyezi yatwaye komine ya Gashoho mu kiringo cy'imyaka itanu, ubiyo komine ikabiri muri Butihinda mu ntara ya Buhumuza. Ahamagarira abakenyezi b'indongozi gukorana ubwira kugira ngo berekane ko bashoboye. Sophonie Tuyishime.
nashira bwa mbere imana imbere hanyuma misi yose nkama nahanujije ni naco gituma igihugu cizera abahanuzi burya abahanuzi burindwi twamatwa
bukiringo cy'imyaka 5 kuva mu mwaka 2020 gushika mu mwaka 2025 umukenyezi Fauzia Kabatesi yarongoye komine ya Gashoho ubu igize komine Butihinda mu ntara ya Butanyerera amisha ko kugira ngo abakenyezi baje mu bibanza bifata ingingo bibasaba kwitoza nkuko we yabikoze
kugira ngere muri ayo mabanga twarabanje turitoza ku mutumba hanyuma abene gihugu baratugomwa ku mutumba hanyuma tumaze kugomwa ku mutumba tuca tuja mu nama ya komine kuko komanda itwari dutwara abajena ma ba komine bari ku mutumba umutumba wose waruserukiwe aho rero jewe nabanje ntogwa ku mutumba hamanja mu nama ya komine bimaze kugera mu nama ya komine hanyuma candizegwa rero ncandatwara komine Gashoho
kuba bamwe mu bakenyizi bakibaza ko kuja mu nzego zifata ingingo hari gikogwa kigumye Fauzia Kabatesi avuga ko intambamye zitabura ku bakenyizi cyo kimwe n'abagabo ariko ngo igikuru no guhanuza mu kiringo yamaze atwara komine ya Gashoho Kabatesi avuga ko yashoboye nk'umukenyezi gufasha ikomine mu bikogwa bitandukanye by'iterambere no kwitwarika inkino hamwe n'imico kama nk'indongozi ngo yarashoboye gufasha abandi bakenyezi kumva ko bakwiye kurongora abandi
muri Butihinda turafisemwo aba chef de zone b'abadamu batatu murumva ko ari iteka rikomeye cyane mu bahanuzi ba mustanteri turafisemwo umukenyezi mu ma departement umukenyezi baramushizemo no kuvuga mu bisata byose bigize ubuzima bwa komine abakenyezi bagiye baserukirwa no ku mitumba baraserukiwe turavyishimira cyane ahubwo turabatera intege kugira ngo ntagira uwo urangiriza hagati ntagira uwucira hagati amabanga yiwe yinengesere akurikize amategeko
abahamagarira kugwiza inguvu kugira ngo berekane ko bashoboye ariko kandi bakanahanuza
abakenyezi by'ukuri barashoboye no bahamagarira rero kugwiza inguvu kugira ngo aho bahagaze hose n'umuntu uwo ari we wese abone ko umukenyezi by'ukuri ashoboye mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'intara mu iterambere ry'ikomine mu iterambere ry'izone ndetse n'iterambere ry'umutumba
biciye mu bumenyi yakuye mu burongozi Fauzia Kabatesi amenyesha ko kuja mu bibanza bifata ingingo nk'umukenyezi wari nkingi ikomeye mu bijyanye n'intwaro ibereye hamwe n'iterambere rirama muri komine Butihinda mu ntara ya Butanyerera Sofoni tuishime kuguru nani kwa maradio
Sofoni tuishime tukatuku kengurukie tuve muguraruko tuje mumanuko ugigi hugu kufasha abakenyezi bahari kwa mungo hamwe n'abahoterwa gusubira niteka bakiyumva mungo zabo ni bimwe mu vyashizwe imbere n'umukuru wa zone Rutana Nizigimana Sophie ayirongoye akavuga ko ivyo bizoca bifasha mu iterambere ingo n'igihugu kuko umukenyezi ariko aracinyizwa mu rugo biheza bikazana inkuru kizimbi mu muryango ni inkuru ya mugenzi wacu Prosper Ndayisaba
Mugihe hamaze imisi hizegwa abakenyezi baje mu nzego zimwe zimwe zifata ingingo bamwe mu banyagihugu bemeza ko abo bakenyezi bizewe bagatorwa muri ayo mabanga ubwa mbere babatora babizeye ari naho bica byoroha kubashikanira ibibazo byabo aho byategerezwa gushika byoroshye nkuko bivugwa na Ndayisaba Marie Rose aba ku mutumba wa Gitaba muri komine Rutana
kwebwe no kuri abo bakenyezi ndetse twabitoreye kandi twabitoreye tubizeye kwizigira yuko akabazo kose kaba aye kenyezi kera barakengegwa ntibashigwe imbere ubu rero murabona byarahindutse umukenyezi arizegwa mu mabanga tukizigira rero yuko bazodushikira imbere mu bikenewe byose bagafasha na cyane cyane mu kubahiriza agateka ku mukenyezi bashaka yuko baduhimiriza kwanza kugwa no mukobwa yigishure ize shure agatera imbere niho agira ihangiro ryiza ryo gufasha igihugu
bayisabe Oreria arongoye urunani abakenyezi tuzamurane muri zone ya Gitanga komine Rutana aremeza ko mu gihe umukenyezi mugenzi we ashizwe imbere byoroshye kumutura ibibazo kuko aribo nkingi y'umujyango
no kuvuga aha ahantu utumbereye hari umukenyezi nka wewe mu kuvuga biroroshye kumutura ingorane zose ufise kuko mu kirundi bavuga ngo indawo yibwira uwayiraye ko aragutahura gose kurusha uko wibwira umushinga ntahe kuko umushinga ntahe kuramubwira wewe ntagogwa natwishe mugabo umukenyezi amaze kujya mu nzego zifata ingingo aguma afise udukogwa twishi hari ya mu rugo aguma azi uko ari udukogwa tumuraba nico gituma abonye uri kuramushikira umubwira ingorane ufise agutahura
Nizikimana Sophie numukuru wa zone Rutana akavuga ko yiyemeje gushira imbere ineza y'uwo wese azomwitura atibagiye ineza y'umukenyezi
Nivyo kuri nk'usanzwe warongoye zone urumva ko ntwarira abene gihugu bose harimo abagabo harimo abakenyezi eka mbere umwe ne gihugu wese mugabo cane cane ibibazo by'abakenyezi bamwe bato batusanga bavuga bati mbega twebwe ninde yo tuvugira mbega ivyacu tubibwire nde jewe mu mwihangiro ryanje ndizeye neza ko nzokoresha ubuvu zose kugira ngo nabo bakenyezi bavuga bati twebwe turi ino tutize n'amashure ibibazo byacu ntitubona aho tuzobijana kuko ntituzoshobora kuvuga ndafise ihangiro ryo kuzogerageza nkabegera kugira ngo nibibazo byabo navyo tubitorere inyishu kugira ngo babone ko bameze nk'abandi
Warongoye zone Rutana arongera akavuga imwe mu migambi yihaye kurangurira abakenyezi muri zone arongoye ko agiye kugwanya yivuye inyuma ingeso yo guharika abakenyezi
nkajeho ndifuza ko abakenyezi na cane cane basanzwe baharikwa bahohoterwa mu ngo mu abagabo babo ugasanga babazanira ko abandi bapfasoni cyangwa ugasanga abakenyezi babanye batandukanywe n'abashingantahe babo mwihangiro ndifuza ko abo bakenyezi babanye batandukanywe n'abagabo babo nifuza ko hazogeraho umukenyezi wese yiyumva akabona by'ukuri ari mu rugo
mukamenya ko mu makomine atandatu yahora agize intara ya kera ya Rutana atatu mu ndinganizo shasha yagiye hamwe abakomine musongati arongowe n'umukenyezi Ndayisaba Prosper kubwira nani gwa maradio
Prosper Ndayisaba nawe urakenuye imigambi janye n'iterambere umutekano n'umubano mwiza Nimwe muyabanyagihugu bo muri quartier Rango mu gisagara cya Gitega biteze ku ndongozi z'abakenyezi bashize imbere mu matora yabaye muri uyu mwaka w'2025 Igitega urunani rwa radio rwakura taxis habarugira
Aha turi ni ku ngoro ya quartier Rango mu gisagara cya Gitega uburenganye gato mu mahwane y'ibarabara ry'igihugu inomero 8 Gitega Rutana hamwe n'iginjira muri quartier Mushasha Kwizera Flora umukenyezi yatowe ngo arongore quartier Rango mu byo bamwiteze ko ni nko gushikana abarongoye kwiterambere nk'uko Irankeje Dorine umwigeme wo muri iyo quartier abivuga
rero ico tubiteze ko ushaka baze badushikire imbere nk'imigambi ibikenewe mu gihugu ndetse nk'abene gihugu dushike kuri yambona kazoza
Noribe nawe avuga ko ivyo biteze ku mukenyezi abarongoye bizoshoboka
Icyo tumiteze ko turabiye n'umubyo bashikije imigambi yabo cyane cyane bashimikiye bijanye no gusimbataza amahoro gusimbataza iterambere muri karitsi yacu kandi tukabona yuko bizoshoboka turaje kubwira n'umwete afise
Kanyenyeri Cecile avuga ko Kwizera Flora yatanguye gushira mu ngiro ivyo bamwiteze ko ufatiye ku migambi yashize imbere
imigambi twabonye yashitse imbere ni imigambi myiza cyane buri wa gatandatu aradutegurira ibikorwa rusangi tukagenda kubikora n'akanyamuneza kenshi tuzabona tumushyigikira mu bikorwa byose azomanika dushira imbere kuko twamutuye tumwizeye
umukenyezi Kwizera Flora arongoye quartier Rango asaba abarongoye kumufata mu mugongo kugira ashire mu ngiro ivyo bamwiteze ko
abene giye gukora badutoye tubasaba kwadushigikira bakadufata mu mugongo kuko twebwe tuje imbere nabo bagakurikira tubasaba yuko badushigikiza ibikorwa aho bitagenda neza akabitwereka karego yamushobore kubikosora aho bimeze neza naho bakatubwira tugashama ingufu bikabandanya bigenda neza
Kwizera Flora bubaye ubugira kabiri atoregwa kurongora quartier Rango ikiringo cha mbere hari mu mwaka w'2020 gushika mu mwaka w'2025 ubu akaba yatowe ku majwi arenga 68% igitega habarugira Tarsise kubw'urunani rwa maradio
Tarsisi habarugira urakenuye bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Iribe mu gisagara cha Rumonge barashimishwa n'ibikorwa birangurwa na Sinireme na Beatrice arongoye iyo quartier. Bemeza ko imigambi y'iterambere yiyemeje yiyamamariza amatora mu biringo bibiri arongoye iyo quartier vyinshi abishira mu ngiro. Ku bwa Sinireme na Beatrice uwarongoye quartier Iribin avuga ko yitoje kugira abera karorero abandi bakenyezi bagenzi biwe nabo baje mu nzego zifata ingingo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Richard Bizindavyi.
Quartier Swahili ni imwe mu makartie munani agize igisagara cha Rumonge irongowe na Sinireme la Beatrice umukenyezi afise imyaka 67 y'amavuko yatanguye kwitoza mu kibanza cyo kurongora Quartier Swahili ariyo Centre Urbain mu mwaka w'2020 atako atahukana ikibanza cha mbere muri ayo matora y'abakuru b'imitumba yabaye muri uwo mwaka. Ikindi Sinireme la Beatrice amenyesha nuko kugira yitoze yarafise ibituma byinshi harimo kwereka abakenyezi bagenzi biwe ko bategerezwa guharanira ibibanza mu ntwaro.
Cewe mu kwitoza ubwa mbere nagomba kubera nari nsanzwe ndi mboneza mu bintu nko mu mashira hamwe nkaca mbona ko no kwitoza nkatinyura abakenyezi nkanje kugira nabo bagende mu mahiganwa yo kwitoza.
Imwe mu migambi Beatrice yashize imbere nijanye no gukingira ibidukikije mu gutera ibiti, imigambi iterambere idasigaye inyuma nk'uko avyemeza.
Twaravuze iterambere, twarateye ivyo biti nk'ico kibira cha umukora wagomba usenyagurike. Naravuze nti ibikorwa rusange tuzobishira imbere n'ukwijukira amashira hamwe y'abakenyezi ya kuziganya no kugurana. Twaravuze iby'iterambere barabikoze.
Bamwe mu bagabo bo muri quartier Swahili muri ico gisagara cha Rumonge baremeza ko umukenyezi Sinireme la Beatrice bafise byinshi bamushimira yaranguye kandi ashishikara kurangura.
Ugiye kumwitwara ko kanuzeye aka dosiyo kawe nasiba basha ndabishimye. Ego n'ukuri kwa Mungu byo o mama David n'ubu namushimiye kuba nyine waruzibiri adutwara kweri kweri. Ego kabisa ndamushigikiye ijana kwijana.
Aba mu kibazo cyacyo cyose kirya umwitwaye haragitunganya ta kibazo. Ego kabisa arashoboye twamwongeye ko tubona bishoboye.
Eka n'uwo mukenyezi avuga ko Sinireme la Beatrice ashoboye kandi ko ivyo abagabo bakora nawe abikora kandi ku rugero bifuza
ko twamwitore kandi ashoboye kuko na kare yaratwara n'ubu nyaga turangira turamuhamajwi iwe kuko yatwaye neza kuko nanyine kuva kera yasanzwe akora neza. Hageze amashirahamwe arahamagara akabwira ati muje hamwe kugira ngo mukore ibintu by'amashirahamwe mukaca muja hamwe ari ukuri imirengarenga ari ukorora akababwira inyere mu bigenza mukaca mu bikora.
Baba abo bagabo bo muri iyo quartier Swahili hamwe n'uwo mukenyezi bemeza ko ivyo bibaza kera ko atamukenyezi yoba indongozi basanze atari ivyo bihweje ibirangurwa na Sinireme la Beatrice bakavuga ko ahubwo abakenyezi bari bakwiye kwerevuka bakijukira kuja mu nzego zifata ingingo kuko nabo bashoboye. Mwomenya ko mu makartie munani agize igisagara cha Rumonge amakartie abiri gusa Kanyenkoko na Centre Irbe ariyo quartier Swahili ariyo arongowe n'abakenyezi abandi nabo usanga bari mu baje nama babakuru bayo makartie muri commune Rumonge y'intara ya Burunga. Rishari Bizindavyi kugurunani gwa maradio.
Urunani kwa maradio mu Burundi.
Isaha 12 z'umugoroba n'iminota 19 muri studio z'urunani kwa maradio. Amakuru twabateguriye yarabandanye. Abakenyezi ngo baraserukiwe bishimishije mu matora, baraserukiwe nako bishimishije mu matora igihe giherutse gutunganya muri uno mwaka w'2025. Jean d'Arc Nshimirimana umwe muri batanu barongoye umutumba wa Gahahe turi muri commune Ntahangwa ashima kubona abakenyezi bashobora gufata ingingo akanakenguruka ingene bakorana neza nabandi mu gutunganiriza abanyagihugu. Onesfor ni yungeko
nkuko bamwe mu bo twaganiriye ngaha ibujumbura babivuga barashimishwa n'ibibanza abakenyezi baronse mu nzego zifata ingingo. Jeanne d'Arc Nshimirimana ni umukenyezi yatowe ku mutumba wa Gahahe uri muri komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura, akaba ari muri batanu barongoye uwo mutumba. Atangura yemeza ko abakenyezi baserukiwe bishimishije mu matora igihugu giherutse gutunganya.
Naro ku mutumba wacu abakenyezi baraserikwe bishimishije, kuko turavye nko mu baje n'abakomine hari abakenyezi bashoboye kujamwo bapa kuri mutumba wacu wa Gahahe. Hama no ku matora nyene yabaje nama bo ku mitumba nayo nyene abakenyezi barashoboye guserikirwa. Nikimenyamenya nijewe nyene ndiko ndabaganiriza nkaba narashoboye guserukira abakenyezi hano kuno mutumba wacu wa Gahahe, nkaba ndi mu murizo ndongozi, nkaba ndi umukenyezi umwe mu bagabo bane turi batanu. Rero umva ko abakenyezi bashoboye guserukirwa ndetse no mu nzego ntonto kubera ku banyumba kumi abatwara ubucimbiri ariyo maserire nabo nyine abakenyezi barashoboye guserukirwa.
Akavuga ko mu banyumba kumi ijana na cumi na batanu bari kuri uwo mutumba harimwo abakenyezi 47. Akavuga kandi ko kuba bari mu nzego zifata ingingo byazanye akarusho akanakenguruka ingene bakorana neza n'abagabo mu burongozi.
Byatuzaniye akarusho hano ku mutumba wacu kubona abakenyezi bashobora gufata ingingo, kandi n'abagabo dukorana hari ibibazo bimwe bimwe amatati bavuga bati ayo umukenyezi genda bari wowe yatunganye. Ni ukuvuga muri rusange n'abagabo dukorana mu kurongora uno mutumba baraduha uruhara ntangere bakatworohereza kugira ngo tutunganize abo bakenyezi.
Eka n'abenegihugu barakenguruka kuba abakenyezi baserukiwe mu nzego zifata ingingo.
Kubona abakenyezi baratowe mu nzego zifata ingingo tuvyakira neza cane, bigaragaza ko ata gukumirwa ko hari ku bakenyezi, kandi bikagaragaza ko ari agateka bahabwa kandi barekurirwa n'amategeko.
Aba batwara babashinga ntahe hariho ibyo batuma ugasanga biragoye, mbwa byo dufise abakenyezi hari ibyo tubatuma bigashikava n'ingoga kubera yuko natwe tuba duserukiwe n'abakenyezi. Yo byarazanye akarusho cyane, turabishima, turabishima cyane kuko natwe twagize ijambo.
Nukuri twavyakiriye neza cyane kuko abakenyezi nabo bashoboye. Rero umukenyezi ashobora kugira ijambo kurusha n'umushinga ntahe.
Umukenyezi wewe arahanura abakenyezi bagenzi we ahavuga ati:
manura twubaha n'uko dukeneye abakenyezi bagenzawe, kuko wende umukenyezi mugendawe naba wiyemeye kuko abakenyezi turashoboye kuko ntabwo nashoboye kudakora.
Ibyo bikaba bimeze uko mu gihe ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi rivuga ko abakenyezi baserukirwa mu nzego zifata ingingo ku bice n'imiburiburi 30%.
Turabandanya nano makuru y'urunani rw'amaradiyo. Abakenyezi bo ku mugwa mukuru wa komine Cibitoki bemeza ko badaserukiwe bibereye mu nzego zifata ingingo. Abo bakenyezi bakamenyesha ko biva ku gukumirwa mu migambwe baturukamwo, bagasaba abari mu nzego zirongoye imigambwe gutanga amazina yabo mu gihe haba hakenewe amazina y'abaja mu nzego. N'inkuru ya Alexi Ndayiragije.
Kiretse mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka mu makomine ya Cibitoki, Mugina na Bukinanyana, habonetse abakenyezi batanu ku ndwi mu zinzego. Abakenyezi ntibaserukiwe bikwiye. Ibyo bishikirizwa n'abakenyezi twagiye turavugana ku mugwa mukuru wa komine Cibitoke iri mu ntara ya Bujumbura. Aho rero bagatanga akarorero mu gisata c'indero intwaro kuva hasi gushika hejuru nko muri komine Cibitoke. Abarongoye amazoni ngo ni babiri ku ndwi, abarongoye imitumba babobo ngo ni nkewa cyane. Ivyo rero ngo biva cyane cyane mu nzego zirongoye imigambwe zidashira imbere abakenyezi bakaba bakumira. Bobo baremeza neza ko atatu batagira kugira baboneke mu migambwe, ariko hageze gutanga amazina y'abaja mu nzego zifata ingingo ngo ntibashiramwo. Basaba ko abari mu nzego zifata ingingo mu migambwe bo bashira imbere, eka hageze no gutanga amazina y'abaja mu nzego zifata ingingo bakabashiramwo. Mu Cibitoke, Alex Ndayiragije ku bw'urunani rw'amaradiyo.
Urunani rw'amaradiyo mu Burundi.
Sozera amakuru y'urunani rw'amaradiyo. Guserukirwa kw'abakenyezi ku rugero rwa 30% ngo vyarashitsweko nk'uko bitekanywa n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi Eka mbere nirigenga matora. Bile mezwa numuvugizi w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe matora seni amenyesha ariko ko hariho aho ibitigiri byiyongereye ahandi naho bisubira inyuma. François Bizimana atanga karorero nko mu nama nshinga mateka aho ngo abakenyezi bari baserukiwe ku rugero rurenga gato 41 kwijana mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu gihe mu matora y'ibihumbi 2025 bari ku rugero rurenga gato 39 kwijana ariko ngo mu nama nkenguza amateka ho byariyongereye biva kuri 41 kwijana bija kuri 46 kwijana ahakiri ibiharuro bike by'abakenyezi ngo nimubagize ama inama z'imitumba eka mbere n'amakartier kuko ngo batiyandikishije ku bwinshi nkuko avugira seni abandanya bishikiriza
mu nama nshinga mateka mu mwaka w'ibihumbi 2020 kenyezi bari baserukiwe ku bice 41 n'utwijana 5 muri 2025 naho abakenyezi baserukiwe ku bice 39 n'ivyijana 63 urumva yuko yasubiye inyuma gatoya mu nama nkenguza amateka aho ibitigiri byaraduze kuko mu bihumbi 2020 abakenyezi bari baserukiwe ku bice 41% muri 2025 naho baserukiwe ku bice 46 n'igice kimwe kwijana ku rwego rwa mustanteri naho abakenyezi mu bihumbi 2020 bari baserukiwe ku bice 36% muri 2025 baserukiwe ku bice 30.95% kuvyerekeye abaje nama ama komine abakenyezi bari baserukiwe ku bice 36% mu mwaka w'ibihumbi 2020 uno mwaka naho wa 2025 baserukiwe ku bice 32 n'ivyijana 35 hanyuma ku rwego rw'abaje nama b'imitumba abakenyezi bari baserukiwe ku bice 19 n'utwijana 3 mu bihumbi 2020 ubu naho baserukiwe ku bice 8 n'utwijana 27 kuri zirya nama naho z'imitumba canke karti muri 2020 bari baserukiwe ku bice 7 n'utwijana 9 ubu naho muri 2025 baserukiwe ku bice 19 n'utwijana 61% tubiravye rero turabona yuko hamwe hamwe vyarateye imbere handi birasubira inyuma gatoya mugabo turakenguruka cane cane turavye mu nama nshinga amateka mu nama nkenguza amateka ku rwego rwa mustanteri ku rwego rw'abaje nama b'amakomine kuko ibwirizwa nshingiro rivuga yuko abakenyezi baserukirwa n'imiburiburi ku bice 30% kuri izo nzego rero bice 30% vyarashitse nkuko ibwirizwa nshingiro hamwe n'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi abitegekanya
ku gihe cy'isaha 12:49 aniho harangiriye ano makuru y'unani rw'amaradiyo tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwari ko murayakurikirana aya makuru akaba yanashimikiye ku ngingo imwe rudende nayo ikaba ariyo kuraba guserukirwa k'umukenyezi mu nzego zifata ingingo inyuma y'amatora ya 2025 aho ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya 13 rivuga ko ata murundi n'umwe azokumirwa mu vyerekeye imibano ubutunzi canke intwaro y'igihugu kubera ibara ry'urukoba rwiwe ururimi idini igitsina canke ubwoko bwiwe
ano makuru yoronanirwa ama radio wari kuyakurikira kuri radio Rema FM isanganiro Bonesha FM Radio Buntu ikorera Ingozi, Radio Bena yo mu Rutana, Radio Ijwi ry'Umukenyezi ikorera Gitega, Radio Izere FM yo mu Rumonge hamwe n'ibinyamakuru byandika iwacu na Burundi Echo mu buhinga bw'ivyuma twari ko dufashwa na Eraste Irankunda muri studio z'urunanirwa ama radio mwari kumwe na jewe Omer Ndwayo mfadikanije na
Jean-Claude Irakoze
abari bayahagarariye ni Pascal Nahimana na Gilbert Ruyange naho ubutaha
urunanirwa ama radio mu Burundi